mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Yo ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda hano muri studio ya 5 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi mbahaye ikaze kuri radio yanyu radio ijwi rya Amerika mwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda mu Burundi mbibutse ko mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
Charabuzi ndo la muhamagara ati nibikati twatewe nabandi babanye yo hepfo bacha barabyuka bacha baraza bararama mbere ni nabo bankuye cyo nyakiziriko cyari kimba cyaracyaratema n'umupanga ngo bacha basanga undi nawe yamaze guhera
uwo ni umugore w'umugabo warayishwe muri komine Kiganda y'intara ya Murambya mu Burundi havuga ibyaraye bibabayeho
twasanze kiziga kiri imbere y'uburyamo aho basanzwe baryama aho bitamo kuburiri uwo muntu yishwe rw'agashinyaguro
uwo we numuturanyi wabo nawe avuga ibyo yabonye aho haraye habereye ubwicanyi iyi nkuru amwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye inama hihuje urubyiruko mu Burundi mu bava mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya mugume hafi ya radio yanyu Umugabo yarayishwe arashwe ijosi n'abantu batari bamenyekana ku musozi wa Kinama umutumba wa Rubumba muri komine Kiganda y'intara ya Murambya hakurya yaho muri komine Rusaka ku ruhande rw'intara ya Mwaro naho havuzwe grenade yatewe igakomeretsa abantu babiri umunyamakuru ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana uri aho mu Burundi aduhe inkuru irambuye
Naho magazerine niwe arawagandaguye akerewe izosi n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri no w'Imana yaba ku mutumba wa Rubumba agacimbira ikinama intara ya Murambya niyo yitungira Anita umukenyezi wa nyakwigendera twamusanze kumuhaniwe ahagandariye aratubwira uko byagenze
tugeze kuryama cewe ndaryama kuko uwo ngaha ntiyari bwagare gutaha aradodora kuri iryo dirish niho musanzwe naherera mu kurara Adodo enda mugururira ndasubira ndaryama kuko nari ndamugururiye nyene nikanguye nzanzutse nzanumva ibintu bigigira kumbe twatewe ariko mugabo abantu sinzi ko twatwarabugaranye mu nzu ico nico ntatubara gutahura nanje rero mvyutse cambira ngo zana amafaranga nje nta amafaranga afise baca barambo ngimi myori aha aho baca barampunga mu maso ara maboko baca yaminira mu mugongo gucya ubundi nawe kuko hose nazanzuka nazanzuse bamaze kugigana bamaze kumuzibura bamukororeye hasi
uwo musigwa yatubwiye ko bitashoboka ko ashobora kumenya bamuhekuye
haheza kanyu urumva bamboshe bagiye no mu maso bampunze kugira ngo sinshobore kumenya mwe numwe ndahamaga umwana numvise akakaje nti ive twatewe nibyo kuvuza induru ahamagara so wanyu ko se wabo ngo urya bahajya caravuza induru amuhamagara ati nibikati twatewe nabandi babanye yo hepfo bacha barabyuka bacha baraza bararama mbere ni nabo bankuye ko nyakiziriko cyari kimba bacha baratema n'umupanga ngo bacha basanga undi nawe yamaze guhwera
Eric nuka amazina umukuru w'agacimbirika kinama aremeza ko yatabajwe agashika ku rugo rwatewe
uyu muhisi baramudutabaje ko yuko ahijeje kugandagurwa buze turashobora kuhashika twasanze kiziga kiri imbere y'uburyamo aho basanzwe baryama aho bitamo kuburiri uwo muntu yishwe rw'agashinyaguro aho nababijejwe abadokuteri baharuye basanga umuntu yacumiswe imbuga itazigera ku 2022 hanyuma baca batako bagenda bamukereye izosi peji yashoboye kuhashika hanyuma ico bakoze baciye bakora ibyo bajejwe baramupima ubu mukanya dojije kuva ku maziko uwo muntu
Eric nuka amazina avuga ko atagiye kinini cyarigeze ugo rugo rutewe hakoreshejwe grenade agira akamenyesha ko hari umuntu umwe yamaze gufatwa ku mvuzo amatoza
hari haheze ntihenze ngira nk'amezi abiri ahushijwe aho bamusanze hanyene mu rugiwe bakamutera grenade uwo munsi ararusimba yashobora gupfa yanakomereka amatohoza haciye ari bwashike ko amatohoza n'ubara cabandanye imivyara bibaye buho urumva baraye bamugandaguye
hari umuntu numwe yike ko ashobora kuba yamaze gufatwa
yo mvuye ikiganda kwa OPG hariho abo babarigeze ko babafitaniye amatati ku bintu kumbure by'ubuguzi baba ariko baragira ko amatohoza ariko ariko ko amatohoza ari kwa OPG
Eric nuka amazina atangazwa nuko muri aya meza biraheze habaye ubukozi bw'ikibi bw'ibitero ku bantu batandukanye
kubona hariho n'ubundi nyene atameza birarahera nawe nyene bamusanze mu nzu nkuko nyene nawe nyene yagize yikura ko karengete asanga abasibirareha abahepfo gatoya aha nyene mugacimbira ikinama nyene aho nawe nyene yaciye agatagurwa mu munyamaswa yaratemwagurwa mwe biteye ubwoba we yarashoboye kwivuza ubu nawe nyene yakize mugabo ntarakira neza hakaba n'undi mubanye nyene atana amezi abiri nawe nyina arahera bakurikiranye nuwo nyene wo hepfo yarusimbye nawe nyene aho yaramudandaza bakamugirira nk'ivyo nyene agatemagurwa yavurijwe ibujumbura nawe nyene akira bigoye kumbure narumvise ko yatoye mitende mwana nawe nyene ngo ntarakira neza
uwo mutegetse wo kugwego go hasi asabanya gihugu arongoye gukomeza kwirarira hakujya yaho muri komine ya Rusaka ku ruhande rw'intara ya Mwaro grenade yaratewe ku mugwa mukuru wa komine Rusaka ikomeretsa bukebuka abantu babiri nkuko twabibwiwe na Bernardine Nduwimana musandere wa komine Rusaka kuri no wa mbere haciye haba inama y'umutekano kugira ngo bongere bakomeze inyabutatu y'umutekano mu ntumbero yuko atawosubira kubaca mu gyahumye ngo ahungabanye umutekano. Ikiganda mu ntara ya Muramvya, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine kuri iyi nkuru. Urubyiruko rw'ibihugu byo muri Afurika ruvuga ko rushobora kwiteza imbere rudateze amashyi. Guhera kuri uyu wa mbere, urubyiruko ruva mu bihugu bitandukanye bya Afurika ruteraniye i Bujumbura mu Burundi mu nama y'iminsi itatu. Mugenzi wacu Eloge Budika neza nibyo atubwira muri inkuru ya duteguriye.
Abitavye iyo koraniro bagera ku majana 350 ihangiro ry'irihuriro no kuraba ukuntu rwaruka rwoshinga uvu hamwe rugafasha kugira ngo Afrika yiyunge yongere itere imbere. Eric Nsengimana atwarishije hamwe cyo rwaruka rihana itembere rya Afrika JAP ari naryo ryatunganije ibikorwa atubwira bimwe mu bintu bikuru bikuru abakoraniye i Bujumbura bazohagarara ko mu minsi 5 bazohamara.
Cyakigega dushaka gushinga cyukuziganiriza urwaruka muri Afrika tuzohanahana kw'ivyiyumviro tukaraba ingene dushobora kwikura mu bukene twege nyine dusanzwe turimwo nk'ugwaruka ruriteze ico kigega ko cobaho hanyuma ugwaruka rukava mu bukene usanzwe rurimwo hanyuma kandi ruriteze inyigisho zidasanzwe ruzoronkera ngaha kugira ngo rushobore kuva mu njyane za politike rurimwo canke ubunebwe canke indyane zifatiye no kubitsina osi kubijanye na Santé de la Reproduction. Ikindi biteze nuko bagiye guhanahana ivyiyumviro n'abandi basanzwe bavuye mu bihugu bitandukanye kugira ngo abaserukira abandi bashobore gushika kumahangiro yabo mu ma organizasyon yabo bashobora gutera imbere bafatiye kukuntu abandi bagiye baratera imbere.
Umushikiranganji w'urwaruka mu Burundi yuguruye iryo huriro yavuze ko urwaruka ari rwo mushinga w'iterambere rw'ibihugu n'ubwo rwugarijwe n'ubushomeri ahatari hake muri Afurika. Jean Bosco Hitimana yerekanye ico leta iriko irakora mu Burundi kugira ngo urwaruka ruve mu bukene. Atangura tubwira ibitigiri vy'abakiri bato batagira akazi mu gihugu ciwe.
Ivyirwa biratandukana ariko twe hari Burundi dusanga ari hagati ya 13 na 17 urwaruka ruheze amashuri dushobora kuronka akazi. Ni ikibazo cyo gituhanze ariko muri leta twaramaze gushaha intumbero ico twita umugambi mukuru wa leta w'ibihumbi 2016 kugeza mu 2025. Ikibazo c'ibanki y'urwaruka ni ikibazo leta yafashe mu ntoke ndetse kishikwe na cyane na nyinshi wa mukuru w'ibucacu. Turibaza neza yuko mu ntango z'umwaka uza mu mezi atatu ya mbere y'umwaka wa 2018 iyo banki izobatangira gukora kuko nko mu bitwerekeye mu bushikiranganje tugiye rwaruka tugirije kure ivyigwa ndetse buca tubishikiriza inama bushikiranganje kugira ngo ibitosore igire ivyunganire hanyuma ishobore kubishikiriza bije mu ngiro.
Mu bitavye ikoraniro harimo abanyarwanda. Umusore yamone rwasamanzi n'umwigeme Grace Muzirankoni bari muri abo.
Nishimiye kuza gufatanya n'urubyiruko rugenzi rwanjye kugira ngo duhuze imbaraga turebe icyakorwa kugira ngo turushe guteza imbere Afurika.
Rihuriro nimara kumva intego yayo n'inumbero yayo numvise ngize amatsiko ngira n'ikigongo kumva ko naza nanjye mwumva ibivugirwamo kuko numvise ari ibintu byateza imbere umugabane wacu kandi duhora duharanira kugira ngo dutere imbere nk'umugabane wose muri rusange. Niyo mpamvu naje.
Ibyo tuvuga ni ukwikura mu bukene, guhindura imyumvire kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu twe gushingira kuko imuhana kazi imvura ishita.
Urwaruka rw'abanyarwanda rwizera ko bene bagenzi babo muri Afurika bashoboye guhindura kahise.
Birashoboka cyane kubera ko imbaraga nyinshi ziri mu rubyiruko n'ibitekerezo byinshi usanga akenshi biri mu rubyiruko. Birashoboka cyane.
Twese uko tubona dufite intego imwe guteza imbere Afurika tukahindura imyumvire tatwe tukiyubaka tugateza imbere umugani wacu. Rero ntacyo nshidikanya rwose ko tutazabigeraho ibyo ajape Afrika tuzagera ku ntego zacu. Ndabyizeye cyane.
Nsengimana nabasanga injyane za politike n'ingwano biri mu bintu nyamukuru bitesha umwanya urwaruka rwa Afurika.
Dufatiye nko byabaye mu mwaka w'2015 mu Burundi urwaruka rwishi rwarafunzwe urundi rurapfa ivyo sagaseseshwaro muri mwese murabizi haba no muri Mali kandi imvururu zagiye ziba kubera ibicanye na changement ya constitution naho nyene urwaruka rwishi rwarafunzwe urundi rurapfira muri izo mvururu haba no muri RDC mwarabonye ivyabaye. Ni kuvuga ko si mu Burundi gusa ni muri Afrika Afrika ugwaruka keshi twama turi victime y'ingorane za politike ico rero naco turashaka ko gihagarara tureke gukoreshwa nkuko menga turi bikoresho hanyuma misi yose ugasanga nitwegwe twama dukoreshwa abadukoresheje ugasanga barigiriye.
Muri Afrika abakiri bato bafite imyaka iri hagati ya 15 na 24 barenga imiliyoni 200. Ibyo bigatuma Afrika iza ubwa mbere ku migabane yose 5 y'isi mu kugira abakiri bato benshi. Abahinga bavuga ko mu myaka 2008 iri imbere ibyo bitigira ibizo byabyigwije na kabiri. Ku mugabane wa Afrika kandi urwaruka rutagira akazi ni bice 60% ufatiye ku bashomeri bose bahari nk'uko amatohoza y'ibanki y'isi yose abyerekana. Muri uyu mwaka ishyirahamwe mpuzamakungu ryabijyanye n'akazi rivuga ko ku isi yose ibitigiri by'urwaruka rutagira akazi ari bice 13.1%. Iryo shyirahamwe nyene ryemeza kwihangiro rya ONU ryo kurandurana n'imizi ubukene gushika mu mwaka w'2030 ridashoboka riravye ku bintu byifashe. Eroje Wirikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Eroje Wirikaneza, urakoze. U Rwanda ntiruzitabira imikino izahuza inzego za gisirikare zo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba iteganijwe kubera mu Burundi. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, Colonel Gaspar Baratuza, yabisobanuye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka yarahari.
Iryo higanwa rihuza ibisirikare byo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko rizotangura ku igenekerezo rya 2024 ukwezi k'8 rirangire ku igenekerezo rya 6 ukwezi k'9 uno mwaka. Colonel Gaspar Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi atangaza ko ibihugu 5 ari byo bimaze kugaragara ko ari byo bizitaba iryo higanwa havuyemo igihugu kibanye cy'u Rwanda.
Ibihugu rero byitavye mu nteguro ari navyo bizotegura abakinyi babo kugira baze hazoza ibihugu 4 hamwe n'igihugu cacu kizokivyakira. Aho ni igihugu ca Kenya, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Sudan y'Amajyepfo naco nyene kizorungika intumwa mugabo ka burorerezi. Nta bakinyi kizorungika kubera niho cinjira. Bavuze bati ama ekipe yacu, imigwi yacu ubu ntiyo biritegura kugira ngo ishobore kuja muri iyo mikino mugabo rikatuze ka burorerezi ku buryo nko guhera ku mwaka uza bashobora kubona ingene bizoba byagenze. Nabo rero bazoce binjiramo batangure gukina. Ubu rero hazokina ibihugu 5, igihugu cy'u Rwanda nticarungitse intumwa kandi itarungitse gutegura, urumva yuko kitarimo kizoza.
Urukino rw'umupira w'amaguru, inkino z'umupira w'amaboko, basketball na volleyball, netball hamwe na cross country, ibirometero 8 kubigeme n'ibirometero 12 kubagabo nizo nkino zizohuza imirwi ya gisirikare yo mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi atanga intumbero nyamukuru y'izo nkino.
Ni ibintu bikomeye kandi biranga aka karere mbere no mu yandi mashyirahamwe agize murazi yuko hariho ibisata binyuranye bya Afrika. Aka karere ko mu buseruko niko kamaze gutegura bene izo nkino. Murazi yuko hariho n'izindi nkino hambavu y'iyi mikino za gisirikare byo gutegurira kugwanya umwanzi hamwe cyama bikogwa amubuntu turamaze navye kuvyakira mu 2013 cyo bita field training exercises kimicongereza na post command igihe kugwego gw'intwaza ngabo. Ibyo byose ni ibintu byerekana yuko ari gukomeza ubucuti hagati y'ibyo bihugu tugaza turategurira izo nkino hamwe
kugira bikunde. Imigwi y'igisirikare cy'u Burundi izotahukana insinzi muri izo nkino zitandukanye. Uvugira ubwo gwego aterakamo abari bo bose kuza kurorera inkino ari benshi kugira batere intege abasirikare babo.
Ugwaruka rw'abanyeshuri ruri mu buruhuko hamwe n'abanyagisagara bose baratumiwe kuza ari benshi gushigikira abakinyi no kuraba ubukerebutsi rw'intwara miheto, intwaza ngabo n'inzego zose kubijanye n'inkino. Tutiye bagiye n'abamenyesha makuru bose kugira ngo bashobore gukwiragiza inkuru z'ibizoba biriko biraba ngaho okuneza igihugu cacu.
Kubona igisirikare cy'u Rwanda kitazitaba iryo higanwa rizobera mu Burundi kizoba gisubirije mu ndumane. Igisirikare cy'u Burundi naco nyene kititavye nk'iryo higanwa ryabereye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mu mwaka uheze wa 2016 kuva Burundi bwinjiye mu muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko buzoba bubaye ubwa kabiri bwakira iryo higanwa. Ubwa mbere hari mu mwaka wa 2011 aho umugwi wa gisirikare Muzinga mu mupira w'amaboko basketball ari wabaye uwa mbere ucutahukana igikombe. Colonel Gaspar Baratuza avuga igisirikare cy'u Burundi akavuga ko imirwi ya gisirikare yiteguye neza mu nkino zose atankeka bazotahukana ibikombe byinshi. Evariste Nzikobanyanka, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hirya no hino ku isi haracyavugwa ibitero by'iterabwoba bikomeje guhitana inzirakarengane, hari nako bikomeretsa abandi. Urugero ni igitero cyabaye mu cyumweru gishize mu mujyi wa Barcelone muri Espagne, ku muhanda ukunze kubonekwaho na bamukerarugendo benshi, aho umusore yatwaye imodoka ayiroha mu bantu. 14 bahasize ubuzima, abandi bagera kuri 80 barakomeretse. Mu Burundi naho mu minsi 10 ishize ibitero bitatu bya grenade byakozwe ku ibarabara rya 15 muri zone ya Buyenzi hagati mu mujyi wa Bujumbura. Abanyagihugu batatu bahasize ubuzima, abandi bagera kuri 33 barakomeretse. Kubyerekeye ibitero by'iterabwoba mu kiganiro muri Isanga mu kanya kashize, mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na Bwana Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, watangiye asobanura uko babona ibitero by'iterabwoba kubireba u Burundi.
Mu Burundi twatangura gutanga umuco gatoyi kubijyanye n'isiguro ry'iryo jambo iterabwoba. No kuvuga ibiba mu Burundi, ibi byo gutera magrenade si iterabwoba nka kujya nk'irya siguro abazungu bariha ari nayo namwebwe mwakoresheje. Ngaha mu Burundi ibyibonekeza nuko dufatiye ku matohoza yakozwe inyuma y'ibi bitero byaza biraba, ikibonekeza ngaha mu Burundi nuko ahanini baba ari abantu baba bafitaniye amatati, abantu baba bapfa ibintu, hanyuma rero bagaca bashaka guca mu nzira za hafi bakagomba kwikemurira amatati yabo bakoresheje ubu buryo bw'iterabwoba butera magrenade. Ni ukuvuga rero ni ubugizi bwa nabi busanzwe ngaha mu Burundi, ariko mu kubukora bagakoresha ubu buhinga, umuntu wakwita ubuhinga bw'iterabwoba icyo twakwita mu Gifaransa na metode terroriste. Umva rero biratandukanye n'ibiba cyane cyane muri ibyo bindi bihugu byo ku isi. N'ikindi kibyerekana ko mu Burundi ari uko bimeze, ni uko muri ibyo bindi bihugu byo ku isi iyo bibaye ababikoze cyane cyane kubera kuko inyuma haba hari ibyo basaba bya politiki, baraheza bagaca banabivuga bakavuga ati nitwebwe turondera ibi n'ibi 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 n'ibi. Mugabo ngaha mu Burundi nta n'umwe arahaguruka ngo avuge muri ino minsi ngo je ndiyitiriye ikinge nakigize ngo hari ibya politiki ibi n'ibi n'ibi ntiwandondera. Biboneka rero neza yuko ari abantu baba bagomba kwihorana ku bintu bimwe bimwe baba bapfa. Ibyo rero biranemezwa n'amatohoza yakozwe kuko ngaha mu Burundi no kumenyesha yuko ibi byabaye muri ino minsi muri aya mezi abiri arangiye, abantu ababikoze bose barafashwe kiretse nko ngaha mu Bwiza no muri Buyenzi bose batarafatwa, ahandi hose barafashwe benshi bubaza bari mu butungane kandi babajijwe bariyemereye neza yuko atavya politiki babirimwo. Nuko rero niwo muco w'ubwa mbere ratangura gutanga gatoyi ku bijyanye n'ibibangaha mu Burundi.
Ariko mbere yuko tubandanya mushenahe kuri ibyo bitero nyine, naho abanyagihugu nk'uko mubisigwe nabo nyine bashobora kuvuga ko biba ari ibintu biba ari hagati yabo, mushatse kuvuga ko ta rwego rwa politiki rwa rurimwo ko mu myaka yaheze mu minsi yaheze twumva yuko haba ibitero cyane cyane byagigwa mu ntumbero ya politike. Naranagiranye n'ikiganiro mu minsi yahera none politike, aho umwe muri bo yavuga yuko urubuga rwa politike gugaye bakeneye gukoresha amagrenade kugira ngo bashikirize ibyiyumviro byabo. Biribonekeza ko rimwe na rimwe biba bifise intumbero ya politike.
Izo ariyo babigize nizo barigeze kuba babigira muri ya migumuko mu 2015 n'iminsi yakurikiye, ariko biriya byarahagaze. Kandi iyo aribo babigize ni bo abambere mu kubyivugira ko aribo babigize bakanavuga n'icyo bashaka. Ubu rero nta n'umwe arabivuga kanatsinda uwo hiyahiya ngo abivuge yocahinyuzwa n'abo tuba twafashe baba babikoze, kuko bo nyine baravuga ukuri bakavuga ati ibintu bimeze nuko nuko nuko.
Murakoze cyane. None muri iki gihe nko muri izo ntumbero zo kugerageza gucungira umuteko n'abanyagihugu aho baba bari ari benshi, nta na hamwe muri iki gihe umuntu yovuga ati umuntu yateye mu banyagihugu ataca bazira ari kubatera ubwoba gusa canke ari kwerekana nkuko bamwe mu banyagihugu bavuze muri jya nkuru ya mugenzi wacu Roje Bikaneza yuko ari kugerageza kwerekana yuko tamutekano hari mu gihugu.
Ivyo iyo babigize bo nyene bo baraheza bakavyivugira mugabo aho hose nakubwiye ko abashimikemeye 95% kwijana bafashwe kandi barabajijwe barasigura neza amatohoza yerekanye kusanga ari ibintu bapfa ibivyo mu bubare ni vyongira ngo umuntu yovuga ati bapfa gutera mu bantu kugira ngo batere ubwoba ariko mu bubare ubiravye neza usanga keshi ari abantu bapfa abaguzi bajya bitabakiriya akuvuga nk'ibyo ngamuhenzi mu ishyira hamwe ry'abadandaza ziriya nzoga z'urwagwa kuvuga mbere n'ibi byabaye mu mpera y'indwi igitega naho nyene twasanze ari abantu bapfa abaza kubashorera bisigura rero yuko atambo nimwe ya politike dufatiye ku matohoza turabonamo kuko abamaze gufatwa nta numwe araza ngo atubwire ati jewe noba hari ikimbo ya politike izimpuma iyi nini cyangwa tunabanda bitumwa n'umunyapolitike kanaka cyangwa ati intumbero yanjye ya politike yoba ari iyi ituma ndiko ndakora ibi.
Hari ikibazo kandi cerekeye ibiziga by'abanyagihugu bigenda biratogwa hirya no hino mu bice bitandukanye byovyo, hari amakuru yayo muri iki gihe mwoba mufise yerekeye abo bantu baguma batogwa hirya no hino, biba ari ibitero bimeze gute cyangwa baba bazira iki kuri mwebwe muri iki gihe?
Hariho muri iminsi ya vuba ahantu hato ibiziga nivyo nko muri Mpunzu za Jiji muri Ndurumu muri Ruvyironza ni Mutaho. Hariho amatohoza yaciye atangura aho vyatogwa, hariho rero aho hari aba batoza bamenyekanye atwovuga nka Mutaho hamwe no muri Ndurumu watoweho yaramenyekanye. Hariho rero naho batamenyekanye aba bapasoni babiri, umwe yatowe muri Jiji n'uwundi yatowe muri Ruvyironza hafi y'Imakebuko. Aba ntibaramenyekana, urumva amatohoza aracari ku ntango. Mugabo aha bamaze kumenyekana nk'aha Mutaho, Mutaho yari umuntu yari mu rubanza ari kumwe n'abandi hama bari bashwanye, hari abo bari bashwanye mu rubanza barashwana cyane mu nyuma batashe gukeba motori kiziga. Abo bari bashwanye bazamaze gufatwa kubera kuko biboneka ko bashobora kuba ari bo bahejeje bakamugandagura mu ijoro.
Nta bandi bantu rero mukeka baba bari inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi bugenda buriyerekana aho abantu batogwa ibiziga?
Twebwe ibi biziga nakubwiye yuko nk'aba bapasoni babiri bataramenyekana, urumva ntaco twebwe mu gipolisi tuvuga dufatiye ku matohoza tuba tumaze gukora. Ibyo tuvuga byose ngaha dushikiriza abantu n'ivyo tuba twakoreye matohoza. Amatohoza rero naratwereka yuko hoba hari umugwi kanaka wuba uri inyuma y'ibi bintu, kuko ugiye kubiraba vyabiri vy'amagrenade vyaba ari vy'ibiziga usanga ata sano kimwe gifitaniye n'ikindi. Ni ibintu urashaka grenade yatewe mu Rusaka, yindi yatewe Gitega. Mugabo amatohoza winjira neza mu matohoza ugaca usanga ibi bintu nta sano bifitaniye, ugasanga gusa icyo byose bihurirako nuko ikibituma usanga ari abantu bapfa ibintu hagati yabo.
Murakoze cyane, turaza kugaruka ku kibazo k'umbure c'ibigwanisho bishobora kuba bikiri mu banyagihugu bituma bakora ibitero nk'ivyo haba vy'amagrenade n'ibindi. Ariko reka tuje ku murongo tuhe abanywanyi biradishwe rya Amerika karyo nabo nyene bashikirize ivyiyumviro n'ibibazo. Duhere kuri Bizimana, mwiriwe neza Bizimana?
Ndabumva cyane icyumviro cyanje. Nuko ndazi neza yuko mu igihugu c'u Burundi cyo gisa n'icagudwe, kuko turazi neza ko hari umugwi mbonera kure w'umugambi uri ku butegetsi ifise ibigwanisho kayi bahawe nabo nyene n'uwo yitumvuga izi gipolisi yuko ari mu bayibahaye.
Urabizi ivyo Kabizimana?
Turabona nka ngaha giye mu ntara ya Gitega jewe mba imbonera kure zigenda n'ibigwanisho ku murango, kandi mu bayibahaye beshi turabazi beshi n'abategetsi, kandi beshi ni n'abategetsi muri ico gipolisi kivugwa twe tutanaze.
Ariko Bizimana, twama tuvuga hano ku iradishwe rya Amerika yuko umuntu yovuga ivyo wewe nyene azi canke ivyo wewe wabonye, niba wagiriza umuvugizi w'igipolisi waramubonye?
Ngende ko ndayivuga izo mbonera kweza abazi zitera ubwoba abamwe mu ijoro bambara impuzu z'igipolisi nawe nyene ibigo batera amagrenade yuko ntabandi nizo mbonera kure ntabandi base inkoho canke amagrenade, kandi abo bose bafatwa hafatwa batari bo baca babeshera bakafundisha ibyo bavuga nta bandi nabo nyine twe turabizi twe banyagihugu. Umva mu ntara ya Gitega namwe nuko umunyesha makuru ahawoye ku iradiyo rya Amerika iyo bitoza, kandi ndazi ageze mu nyagihugu ko uwo mubwira mugabo ndazi baratinya ariko hari abo kubavuga. Murakoze,
murakoze cyane Bizimana. Katubandanye twakire Elias. Uratwumva Elias?
Ndabumva neza cyane.
Duga ku ijambo
nukuri jana kwamba inunge mugi wa mugenzi wanjye avutse. Nukuvuga abo bagenda batera amagrenade hirya no hino nukuri tutirengagije ngo tuje tuce hirya no hino turazi ko ari ubwo gwaruka ubwo gamuga muri ku bategeka isa ndafite ikimbonera kure nibo bagenda usanga bafise ibigwanisho bitandukanye kandi babonaga n'icyo gipolisi nyene ariko iyo bishitse niyo hagize uwo uboneka wenyene imbona nkubone bamuherekanye y'abanyagihugu bagize imana abafashije bakamufata ntumenya n'ingene amatohoza yabaye ntumenya n'ingene bamurekuye ahubwo baca baremenkanya bagaca bafata uwo badasangiye umugambwe uwo badasangiye ibyumviro bimwe nuko bimeze mu Burundi bwacu burya imbonerakure nizo zibije nuko hariho abaza bagwa mu nkorero gusa ariko n'imbonerakure zibije igihugu cy'u Burundi.
Elias, mbere yuko nduha akanya umuvugizi w'igipolisi abishure kuri wewe inyungu yo bariye
ibyo bitero ni ukubwira ngo baremeke inkoni ntibishushe abo batavuga rumwe na leta abo batemera ibyumviro uwo mugambi ugenderaho kandi muri politiki nta bantu bataza kubyumva kumwe kandi no mvuga iby'igipolisi nubwo avuga ko nta politiki arimo uwo n'umunyepolitike cyane rwose yenosaba ko yoshira hasi iriya iniforome y'igipolisi ubundi akambara iniforome y'umugambi akaza gukina politiki.
Twakire Nzoyisaba. Nzoyisaba, uratwumva?
Mahoro meza kuvuga Amerika.
Mahoro
banze kuramutse nyakubahwa umuvugizi umutekano
w'igipolisi.
Mahoro mutama wacu.
Mahoro
ni kuri icyo nagomba mvuge rero mu Burundi icyatunaniye ikitunanira ni kuvuga ukuri ndatangaje cyane no kumva abantu bazajya gutelefona ngo imbonera kure ngo nizo amaze abantu ngo nizo zitera amagrenade uti kubera abishwe batoriwe ingabo twabuze zishwe n'imbonera kure n'ubu tukirira twahombye ingabo tugahomba abantu bacu bagaturirwa n'ubu tukirira izo mbonera kure nizo zikoze mu nda ni kuri kose jewe ni kuri harimo igihe ramoso aho kwa ndagukoroka hama kandi nagomba mbaze uwo mutama ndamubaza ati mbega ni igiki kiba turiko turavuga kugira ngo abo bantu batwononere umutekano mu gihugu cyacu cy'amatanu w'ubuki kugira ngo bashobore gufatwa bahanwe bajye imbere y'amategeko.
Ibyiyumviro bya Bizimana na Elias birasa bose bashaka kuvuga yuko ibi ubugizi bwa nabi bw'amagrenade bwoba bukorwa n'ugwaruka bita imbonerakure akana icyemezo na kimwe mbere batanze batanavuze ati ni imbonerakure kanaka sinzi ko bashatse kuvuga imbonerakure zose ko zingana cyanke ko bovuga ati ni kanaka ni izina kanaka kuko abagiye babikora nababwiye ko 95% barafashwe ngira ngo ku nkumbure abo bashobora kuba bari babashigikiye nibo usanga baca bagira agashabu kuko abafashwe twamarusha tuberekana turabereka abamenyeshamakuru turahamagara abamenyeshamakuru tuti nimuze mwirabire abafashwe ariko bakora ubugizi bwa nabi ubu n'ubu rero ko baca bavuga ati n'imbonerakure iyi ni imvugo ngaha mu Burundi dusanzwe tumenyereye ntibitanga uno munsi rwaruka rw'imbonerakure abose batavuga rumwe muri politike barakunze kugwagiriza ibibi byose twebwe rero mu gipolisi tugafata ko iba ari nk'imikenyuro n'impari za politike ziba hagati yabo izo twe ntidushobora kubyinjiramo kiretse iyo bishitse bakagwana cyangwa bagakora ibyo bindi byaha bitandukanye nayo bundi imigambwe n'imihari y'urwaruka ruyegamiye kumwe nikora hanyuma ikintu twokongera ko kuri ibi bavuga ni uko igipolisi iyo habaye icyaha cyangwa icyaha kigomba kuba nta na rimwe kiza kiraba ngo iki cyaha cyaba cyakozwe n'abari mu mugwi wa politiki kanaka nta na rimwe umuntu wese afashwa ku gatwe kiwe akabazwa ku gatwe kiwe hanyuma rero nk'ubu yavuze yuko harimo Elias umenya we yavuze ngo hafatwa ngo abari mu migambwe idashyigikiye leta nibaza ko ihenze cyane kuko abafashwa turababereka turaberekana abantu bose bakababona abagifunzwe nibarekugwa cyangwa abamaze kurekugwa zagenda babaze nta na rimwe bariko baramubaza inyamiramabige rimubaza ngo wumva mu muhari wa politiki kanaka nta n'umunsi n'umwe baramubaza bati wewe ko wafashwe ko wakoze iki kintu wagitumwe nande ariko wari ufite intumbero iyihe wewe ni iki cyagutumye uja igihe hariko habera ibintu ibi niko amatohoza akogwa ngira ni ukutamenya nkumbura uko amatohoza akogwa.
cyari igice cy'ikiganiro muri Isanga twabagejejeho mu kanya kashize. Mwumvaga bwana Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi. Nshuti rero, haha akaba ariho dusoreje ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha. Ku buhanga bw'ibyuma hari Engineer Bill Barber wafatanije na Innocent Kimenyi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubashimiye rero ko mwateze amatwi, tubifuriza kandi ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.